Alijenda kulinga online, alijenda fuka miri ninja, alijenda tenya kuchitinga, alijenda nunga tenya pleka. Rimwe na rimwe mbura umwanya, sometimes urundondera ukambura. I see the way you looking so nice, ireka ndagukumbura. Bandi kurondera byanka, panga nkapangura. Ninakubwira kundi outside, komeza kundindira. Yaya, ninakubwira ngo sinobaho nagufise, nzoba ndakubesha fata phone uyikupe. Niwaronka kamapeni ugasige, nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke. Nimba ufise ukunda, umenyeshe kuri legend. Wabonye benshi bamusumba, ariko mutakiri kumwe. Tuba dufise gahunda, and we don't care how we see the distance. Iwacu umwanya uragurwa, dukora ibiri kuri distance. Yaya, alijenda kulinga all night, alijenda fuka miri ninja, alijenda tenya kuchitinga, alijenda nunga tenya pleka. Ni wanyima nzoro ndela besto, alijenda lira mnisha shimbombo, lijenda tenye kiwondo. Nitugi tenye ngwara baby we are block. Tuba tukifunga chanesha, niyo mambu bona nagupostinga. Oh baby reka kwirusha, ukunzwe cyane mwibanga nkakagana. Aya, ninakubwira ngo sinobaho nagufise, nzoba ndakubesha fata phone uyikupe. Niwaronka kamapeni ugasige, nakoba ko gukeshuze wibuka ugaruke. Nimba ufise ukunda, umenyeshe kuri legend. Wabonye benshi bamusumba, ariko mutakiri kumwe. Tuba dufise gahunda, and we don't care how we see the distance. Iwacu umwanya uragurwa, dukora ibiri kuri distance. Yaya, alijenda kulinga all night, alijenda fuka miri ninja, alijenda tenya kuchitinga, alijenda.